ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Bamwe mu baregwa ibyaha by'icarubozo mu magereza yo mu Rwanda babwiye umucamanza ko hari abandi biswe ba ruharwa bakoze ibyo byaha batakurikiranywe mu mategeko. Bavuze kandi ko hari abandi bantu biciwe muri gereza ya Nyakiriba ubushinjacyaha butakozeho amaperereza. Inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza, umutwe w'abadepite, yemeje umushinga w'itegeko ryo kohereza mu Rwanda abimukira n'abasaba ubuhungiro.
The eyes to the right 320, the nose to the left 276.
Umushinga w'itegeko watowe ku majwi 320 to 276. Imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma.
Makuru hirya no hino ku isi, tuhere mu Bwongereza ho inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu yemeje umushinga wa minisitiri w'intebe Rishi Sunak wo kohereza mu Rwanda bimukira basaba ubuhungiro. Uwo mushinga watambutse ku majwi 320 to 276 mu badepite bakaba 60 mu ishyaka akomokamo ry'abakonservateri barwanyaga 11 gusa nibo batoye oya. Mu minsi mike ishize uyu mushinga wateje impaka z'urudaca mu ishyaka ry'abakonservateri. Minisitiri w'intebe Rishi Sunak akomokamo abamo no kwegura kwa bamwe mu byegera bye. Ushigaje kwemezwa n'umutwe w'aba House of Lords mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza nyine mbere yo gushyirwa mu bikorwa. Bamwe mu barwanya bakomeje kuvuga ko batazahwema gukora uko bashoboye kugira ngo udatambuka hatabayeho kuvugururwa ku buryo bita ko buhuye n'amategeko mpuzamahanga agendanye n'iyubahirizwa ry'ikiremwamuntu. Ukwezi kwa 11 umwaka ushize urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwari rwategetse ko bimukira abasaba ubuhungiro muri icyo gihugu batakoherezwa mu Rwanda kuko bidakurikije amategeko. Icyo gihe hasigaye inzira y'uko byabanza kwemezwa n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza, ari nabyo minisitiri w'intebe Rishi Sunak yahisemo. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadepite bongeye gusaba ko hashyirwaho itegeko rigamije kugabanya imari Amerika ishora mu ikoranabuhanga rikomoka mu Bushinwa. Umushinga w'iri tegeko ntabwo watambutse mu itegeko rigenga ibyerekeye umutekano w'igihugu ryashyizweho umukono umwaka ushize, ariko abadepite bafite icyizere ko rishobora gusohoka mu itegeko ryihariye. Riramutse ryemejwe, ryabareba ibyerekeye ikoranabuhanga rishya ryo gukusanya amakuru ryitwa Artificial Intelligence n'imibare yihariye bikoreshwa n'Ubushinwa mu butasi bwa gisirikare. Abahanga mu byerekeye umubano wa Amerika n'Ubushinwa basanga Leta ya Amerika ishobora gushingira ku ntambwe ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden na Trump yasimbuye bwari bugezeho, ikarushaho gukaza ingamba zo gukumira imari ya Amerika ntikoreshwe mu bikorwa byateza imbere igisirikare cy'Ubushinwa n'ubutasi bwacyo. Nanone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rwo muri Leta ya Maine rwategetse umuyobozi mukuru ushinzwe amatora muri iyo leta kongera gusuzuma icyemezo cyo kubuza Donald Trump wahoze ari umukuru w'igihugu kuba umwe mu bakandida b'ishyaka ry'abarepublikani. Rwategetse ko hagomba kubikora akurikije icyo urukiko rw'ikirenga ruzategeka ku kibazo gisa nk'icyo rwashyikirijwe na Leta ya Colorado. Umucamanza mukuru muri Leta ya Maine, Michael Murphy, yasanze icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa Amerika cyo kwakira ikirego cya Leta ya Colorado gihindura ibyerekeye iki kibazo byose n'urukiko rufite ububasha bwo kugifataho icyemezo. Umucamanza ategetse sekretari wa Leta ya Maine, Shana Bellows w'umudemokrate, kuzongera gusuzuma icyo cyemezo yafashe cyo kubuza Trump kugaragara ku rupapuro rw'itora mu minsi 30 nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwa Amerika rufata umwanzuro. Mu kwezi kwa 12, Bellows yari yategetse ko Trump adakwiriye kongera kuba umukuru w'igihugu hakurikijwe itegeko nshinga rya Amerika ribuza abantu bashishikariza abandi guteza imvururu kuba bahabwa imyanya mu butegetsi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Minisiteri y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko umwe mu bakozi bayo bakuru yari yabonanye na minisitiri w'imari wa Zambia bakaganira ku byerekeye kuvugurura uburyo bwo kwishyura imyenda icyo gihugu kiyibereyemo n'uburyo ihanganye n'icyorezo cya korera giheruka kwaduka muri icyo gihugu. Kuva mu kwezi kwa 10 abantu bagera ku 8,000 banduye iki cyorezo gihitana barenga 330 nk'uko bigaragara ku rubuga rwa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Zambia. Zambia ni kimwe mu bihugu bya Afurika bikungahaye ku mabuye y'umuringa, ariko mu myaka 3 ishize mu gihe cy'ikiza cya COVID-19 Zambia yananiwe kwishyura imyenda ibereyemo ibindi bihugu n'ibigega bitanga inguzanyo. Uburyo bwo kuvugurura uko iyo myenda izishyurwa bukomeje gutinda kwemezwa n'abibereye imyenda arimo n'igihugu cy'Ubushinwa. amakuru tuyasoreze ku mugabane wa Afrika nanone mu mikino y'igikombe cy'Afrika umupira w'amaguru 2023 ibera muri Cote d'Ivoire ku munsi w'ejo habaye imikino ibiri yo mu itsinda rya F Maroc yahuye na Tanzania kuri Stade L'Europe kuri mu mujyi wa San Pedro birangira Maroc itsinze ibitego bitatu ku busa naho Republika ya Demokarasi ya Congo ihura na Zambia nanone kuri Stade L'Europe ku uyu mukino warangiye amakipe yombi anganya igitego kimwe ku kindi. Uyu munsi mu mikino iteganijwe mu itsinda rya A, Guinea Equatorial irahura na Guinea Bissau kuri Stade Alassane Ouattara, naho Cote d'Ivoire ihure na Nigeria nanone kuri Stade Alassane Ouattara. Mu itsinda B, Misiri irahura na Ghana kuri Stade Félix Houphouët-Boigny y'Abidjan. Imikino y'igikombe cy'Afrika mu mpira w'amaguru ibera muri Cote d'Ivoire irakinurwa mu mijyi itandatu yo muri icyo gihugu harimo umurwa mukuru ya Moscou, Abidjan, Bouaké, Korogo na San Pedro. Amakipe 28 ku mugabane wa Afrika niyo yitabiriye iyi mikino yagabanyijwe mu matsinda atandatu.
Urakoze Geoffrey Mutagoma mukomeje kumva radio y'ijwi d'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni VOA Radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Bamwe mu baregwa ibyaha by'icarubozo mu magereza iyo mu Rwanda babwiye mucamaza ko hari abandi biswe baruharwa bakoze ibyo byaha batakurikiranywe mu mategeko. Bavuze kandi ko hari abandi bantu biciwe muri gereza ya Nyakiriba ubushinjacyaha butakozeho amaperereza. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko rwisumbuye rwa Rubavu ku Gisenyi ko ibyo ari amakuru mashya bubonye bityo bwiteguye kuyakoraho amaperereza. Ni mu rubanza ruregwamo abagabo 18 byaha by'icarubozo muri gereza ya Nyakiriba ku Gisenyi mu karere ka Rubavu. Abaregwa barangajwe imbere n'abahoze bayobora iyo gereza. Baregwa imfu z'abantu barindwi bapfuye bazira ibikorwa by'icarubozo n'abandi bakuye ubumuga muri iyo gereza. Imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mijyi mito ya Mushaki na Karuba iri mu birometero 8 uvuye mu mujyi wa Sake. Goma jinisho kandi bakomera.
Aho ijwi rya Amerika ryahereye ni ku kiraro cy'umugezi uzwi nka Gihira ugabanyamo kabiri umujyi wa Sake. Hari igice kimwe giherereye ku muhanda werekeza mu mujyi wa Goma, ikindi cyerekera mu duce twa Kobokobo, Karuba na Mushaki. Ubu harimo kubera imirwano. Aho niho twahuriye n'abaturage barimo guhunga bava Karuba.
Hari mu masaha ya mu gitondo cyane ubwo amabombe yatangiraga kuvuga. Iwacu ni muri Mushaki niyo duturutse ubu ngubu. Ubwo rero twahunze turiruka ibisasu birakubita. N'ingabo za leta FARDC zarwanaga na M23 ariko twabonaga n'abazalendo bose. Ni ukuri rwose bimeze nabi. Mu nzira abana baheze, abandi babuze iyo bajya. Mbese urabona yuko ari ibibazo bitugoye cyane. Icyo dusaba guverinoma ni uko yadufasha ikarangiza iyi ntambara. Tumaze kubirambirwa amabomba aragwa, ibindi bikarangira. Nubwo bitoroshye kugeraho imirwano irimo kubera, icyo turimo kumva ahangaha ni urusaku rw'imbunda nini n'intoya zivugira ku misozi miremire ya Karuba na Mushaki. Uduce imirwano ikomerejemo. Aha ushobora kuharebesha amaso bwite, dore ko ugereranyije ari mu birometero biri munsi y'icumi gusa uvuye aho duhagaze ubu muri Sake. Urujya n'uruza rw'impunzi no kumvikana kw'ibisasu mu nkengero za Sake bitera impungenge bamwe mu baturage. Bwana Kalinda Birikano ni umugabo w'imyaka 48 akaba afite umuryango w'abana barindwi. Tumusanzwe mu rugo muri karitsiye ya Birere imwe mu zigize Sake arimo guhura ibishyimbo. Avuga ko atewe ubwoba n'ibitero bya M23 bikomeje kugenda bisatiriye umujyi uturiwe cyane n'abarwanyi ba Wazalendo, dore ko muri Sake bigoye gutandukanya umusirikare n'umusivile. Bose usanga bafite imyitwarire ya gisirikare.
Sasa ni gukubitira muri Karuba ni hafi yacu, ariko kuri iyo twaganira tukemera tukihambira turabimenye batinya ariko bitewe n'ibibuga z'abazungu zino ziri hano n'izo ziri kudukomeza tubonye bari kuzitwitera iyo bari nahunganye nabo bose uretse ko navunaguritse buriya genda nagendera kuko kabando kuko narabonye ikintu n'igice kinagwiriye ko rwabaye
ku rundi ruhande nubwo hari abaterwa ubwoba n'ibisasu abandi baturage bakora akazi kabo ntacyo bikanga urugero tugeze ku mugezi wa Mayutsa uhuza umujyi wa Goma na Sake aha hakorerwa ubucuruzi bw'inyama z'ingurube kurusha utundi duce twose tugize Sake muhindo kazi ngufu numwe mu bahakorera
bo kazi kuyifanya tunafanya atufanye ngizi turi bona fazamani
tangaha kazi turagakora ariko ntabwo ari nk'ibisanzwe kuko urumva nawe uburyo amabomba ari gukubita ibyo byose bitera impungenge mu baturage ariko twebwe ntaho dufite wo kujya niyo mpamvu tuguma hangaha none se urabona twahunga tukajya he ku buzima tumaze kumenyera yego amasasa arakubita amabombe nayo agaturika ariko nta kundi tubayeho mbese muri make nyagasani niwe uturinze
Nubwo hari abaturage bahunze ubu hari abandi bavuganye n'ijwi rya Amerika barangije icyumweru muri Sake bahunze bakakirirwa mu nkambi iri muri aka gace aba bavuga ko barimo guca mu buzima bugoye muri uyu mujyi
hano ubuzima bumeze nabi turagira ngo tujye gushaka ibyo kujya tujye gushaka ibyo kujya n'uruguru yemuvuye ngo yafatirayo bamwe ikabica mbega hano tubayeho nabi turi gusaba imfashanyo mwadufasha nk'ibyo kujya turanye bo tubanye neza ariko ikibazo cy'inzara nicyo dufite cyane cyane
murasaba iki ubuyobozi
ubuzima tubayeho mu mibereho mibi yuko kujya tubona ibyo kujya ni ikibazo hariho ni nabo bagomba kuza kudufasha kubera twegereye aho intambara zibera ugasanga bari gutinya ugasanga ubuzima hano tubayeho mu buzima bubi abantu kuja gushaka aho barahingirana hakaba n'igihe abo bagiye gukorera babambuye
madamu Nyiramugwera Leodancia n'umugore w'imyaka 44 wahunze aturutse mu gace ka Kalenga mu cheferi y'abahunde yatubwiye kwegeza aha muri Sake nta kintu avanywe mu rugo
hano turiho nabi kubera n'ubune nagiye wongeye gushaka ibyo kurya ndabibuze bitenagara amasasu ndagarutse mburi ranyagira n'inzara nuko bega byose bikampari none si tujeshye ubuzi nabusaba ngo bampe ibyo mbagaburira bampe agasakaro y'imvura iguye ntumbika gucya n'agakabucu
inyeshyamba za M23 zikomeje gutana mu mitwe n'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo iyi mirwano irabera mu duce twa Mushaki na Karuba mu birometero 10 gusa na Sake ahandi habera imirwano ni mu duce twa Kicanga mu sheferi y'Abashali muri imirwano M23 yatangaje ko abofisiye bayo babiri bayiguyemo ubwo baterwaga na FARDC ifatanyije na Wazalendo ibi byemejwe na Major Wilingoma umuvugizi wa gisirikare wa M23 uyu yemeje ko M23 itazarebera ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa na FARDC
le gouvernement a bravé les cessez-le-feu il dit ça ouvertement ils ont fait
gouvernement ya Congo ntabwo yubahirije amasezerano y'abakuru b'ibihugu yewe aho yabereye hose bateye ibirindiro byacu kandi muri uko gutera bica n'abasivile yewe hari n'abofisiye bacu babiri bishwe abo baofisiye babiri ntabwo bishwe bari ku rugamba ahubwo bishwe barimo kubungabunga umutekano w'abaturage kubera ko guverinoma irimo kongera ibitero izo mfuza hatu na hatu yemwe zirimo n'abofisiye bacu ntabwo twebwe M23 twabyihanganira habe na gato guverinoma ya Congo izabyishyura yewe mbisubiremo ngo izabyishyura yishura kandi cyane
iyi mirwano ifite ingaruka nyinshi ku buzima bw'abaturage zimwe muri izo ngaruka ni zamuka ry'ibiciro ku masoko birimwe byo kurya yewe n'ingendo cyane abakoresha za moto bavaguma bajya teritwari ya Masisi na Kalehe Jimmy Shukurani bakomera ijwi rya Amerika igoma
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ibarura riheruka gukorerwa muri Ministeri y'Uburezi mu Burundi riragaragaza urutonde rw'abakozi 1,503 bahembwa badakora leta ivuga ko abo bagiye gusimbuzwa abandi nkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye
ubwo rusasuma rwabaye kuva ku wa 25 z'ukwa gatanu gushika ku wa kabiri z'ukwa gatandatu mu mwaka uheze w'2023 rwakorewe ku mashure yose ubuyobozi n'ubugenduzi bw'indero n'amashure yo mu Burundi hamwe no mu bisata byose yegukira ubushikiranganje bw'indero ubwo rusasuma gituma gwatanguriye mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'indero kuko ari bwo bufise abakozi benshi mu Burundi bakaba bangana n'ibihumbi 186 n'amajana 552 ku bihumbi 75 by'abakozi bose bahembwa na leta y'u Burundi. Ikindi cyabitumye ni inkuru zaciye ku mbuga Waniro zavuze ko abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero bagera ku bihumbi 46 baba bahembwa badakora. Mu kwezi kw'indwi guheze naho abakozi bababa ibihumbi 4 barahagarikiwe imishahara. Benshi mu bari bahagarikiwe imishahara wasanga arabahemberwa kuri konti imwe. Ico gihe abahagarikiwe imishahara barashitse mu bushikiranganje baratanga ibyo basabwe, basanga bamwe n'ababikira, abafurera canke abubakanye bahemberwa kuri konti imwe. Benshi muri abo bakozi barasubiye barahembwa, ariko hakavugwa ko hari n'abandi bataratunganirizwa. Kubwo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero ubwo rusasuma ruheruka kuba rurabakuye kwiceyi. Ubushikiranganje bw'abakozi ba leta ubw'indero n'ibiro by'umushikiranganje wa mbere bakoresheje abakozi bagera ku 5,593 muri ubwo rusasuma. Bategereza rero guhinyuza koko abakozi 86,000 552 banditswe mu bushikiranganje bw'indero bari ku kivi. Mu gukora rusasuma ababijejwe bafadikanya n'abajejwe indero n'inyigisho mu ntara, mu makomine no mu mashure, bafadikanije nabo mu kigo gikoresha ubuhinga bwa none arico Media Box. Umukozi wo mu bushikiranganje bw'indero yategerezwa kwerekana akarangamuntu n'ikarita yo kwivuriza ko akishura ibibazo, akerekana ikete ryamuhaye akazi, akavuga nimero yiwe ndangamukozi wa leta, akongera hagafatwa ifoto. Ibyo byose byaraheza bikarungikwa muri Media Box, ikigo gikoresha ubuhinga bwa none kugira ngo bibikwe mu buhinga bwa none. Ubwo rusasuma rero rwaragunduye ko hari abakozi bagera ku 5,503 batasanzwe ku kazi, n'abandi bagera ku 695 batari ku mirimo yabo ku munsi wa rusasuma ku mvo z'indwara, ingendo canke batari hafi y'aho bakorera. Waserukiye ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ati ico gikorwa kiradufashije cane kongereza amanota mu gihe ikigega CFMI kizoba kiriko kiragenzura ukugene dutunganya ubutunzi. Abari bitabye ibikorwa byo gushira ku mugaragaro ibyavuye mu matohoza ntibemeza ko bose ari abakozi bahembwa badakora. Harabagirije ubushikiranganje bw'abakozi ba leta ko ari bwo busamara umukozi akaguma hembwa yanditswe mu bushikiranganje bw'indero kandi yahawe yandi mabanga mu bundi bushikiranganje, ariko akaguma yanditswe kandi ahembwa ku mayera y'ubushikiranganje bw'indero. Ico cyumvira gihuriye ko n'umushikiranganje w'abakozi ba leta
wasanze abantu benshi indication akazi no bita ko yakowe kuko ministeri no muzinzaye mugabo kubera ni benshi tuje ministeri bagenda kuvoma muri indication rero bakuye abantu barisamaza bakura mu mugabo mwene bakaza muri indication ibi bendire ko
hari n'abarengeje imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru babandanya bahembwa. Urongo uyu mugwi wakoze rusasuma aratanga karorero, uwo nawe ntibamusanze ahakorera ariko abandanya ahembwa.
Uyu Irambo na Margarita matrikile yiwe ni 1954 ni Abramuth Inspector General d'Education.
Abandi n'abagihembwa bashobora kuba barapfuye canke barirukanywe ku kazi. Uwo muyobozi w'indero mu ikomine yaserukiye bagenzi we asaba ko ibyegeranyo batanga by'abatakiri mu kazi byoshirwa mu ngiro.
Turasaba ko umushikiranganje ukoranye n'umushikiranganje w'indero ko baho kwameliora ukuntu umukozi iyo avuye mu kazi kumva zitandukanye duhane amakuru aze acava muri sisiteme z'abakozi b'ibike ni mushahara yake kusohoka uko no ubu tuvugana tubazanije mu makuru atandukanye hari hawo tumaze kumenya ushobora kusanga umuntu amazi ndaki 2-3.
Iruhande yabo 5,503 hari abandi bakozi 695 batasanzwe ku kazi bivuye ko bari barungitswe gukorera kure y'aho batwagwa, abari bakitswe n'amagara canke mu kiruhuko. Haravugwa kandi abakozi b'ubwo bushikiranganje boba bagumye bahembwa ariko barahunze kuva mu 2015, amahera yabo akaguma arungikwa ku makonte yabo kandi atawuyatora. Ibyo rero biravugwa imabayi muri Cibitoke aho hari abakozi bipo posta yo muri iyo komine bari mu gasho bafunzwe bagirizwa ko bamaze kubona ko hari amakonte aguma ajaka amafaranga atawe yatora baciye bayiha mu nyuma baramenyekana barafatwa bakaba bagirizwa amafaranga agera ku miliyoni 16 kuri abo bakozi 1,503 bishoboka ko bahembwa badakora imishahara yabo igiye guhagarikwa abarongoye amashirahamwe y'abakozi n'ubushikiranganje bw'indero bo bafite amakenga ko hari abigisha bazohava bahagarikirwa imishahara kandi bari ku mirimo abo nabo umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganje wa mbere Hedatus Nyandwi General de Brigade mu gipolisi yarabahumurije atabazoba barahagarikiwe imishahara barafise uburenganzira bwo ku twara kubijanye n'ibihano abahembwa habiri canke bahembwa badakora bohabwa General de Brigade Datus Nyandwi nta ry'umunwa
Uwayo transfer hariho systeme de remuneration mugabo umuntu yabaye transfer akakoma muri fiche ya ministere ya fonction publique abo zaba dusanga ari circonstance aggravante.
Igikorwa nk'ico carabaye mu gisirikare cy'u Burundi hakaba hitezwe ko n'umubundi bushikiranganje haba rusasuma nk'ubwo kugira ngo ntiyasubire kuba abakozi bahembwa badakora canke bagahembwa habiri.
Urakoze Thierry Yves ndayishimiye. Umwaka ushize wa 2023 waranzwe n'ikibazo cy'umutekano muke mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Ibyatewe ahanini n'ifatwa ku ngufu ry'ubutegetsi n'ikibazo cy'imitwe y'intagondwa mu bihugu bimwe na bimwe hiyongereho kandi ukutumvikana hagati y'ibihugu. Uyu mwaka uje utubikiye iki? Ubikiye iki umugabane wa Afurika? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabibajije Ambassador Fred Ngoga gateretse umujyanama mukuru mu biro by'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe.
Uyu mwaka n'ukuri sindababeshe, uyu mwaka utanguye ari umwaka ugoye kuko uravye hirya no hino muri Afurika hari ingorane nyinshi, hari amatati mu hagati y'ibihugu, turabara tuhangana n'amatora atoroshe, turabara tuhangana n'ibintu byerekeye iterabwoba, turafise kandi n'ingwano zari zimaze igihe zikomera nko muri Sudani y'Amajyepfo, muri Congo n'ahandi hose. Mugabo iki ni ikintu cyaje kubyisukamo cyane rwose ni uko hariho n'andi matati ari mu bihugu birenga nka bibiri cyangwa bitatu. Ayo matati rero nayo yabaye menshi muri Afurika kandi araturaje ishinga, hama cyane cyane turiko turanabona n'uruhare rukomakomeye rw'ibihugu byo muri Moyen-Orient cyangwa se nuvuga Middle East bisigaye bifite uruhare rukomakomeye muri Afurika. So muri make rero ibintu ntibyoroshe, ahubwo ibyo bibazo no kubihagurukira kuko ndabona tuzoca mu bihe bigoye mu minsi iza.
Ibyo bibazo ntibyoroshe nk'uko mubivuga, abategetsi bo muri Afurika cyane cyane bakora iki kugira ngo batsimbataze umutekano?
Mu by'ukuri ahantu na hamwe ibigwanisho byigeze bikemura ibibazo. Ikintu gihambaye cyane cyane ni ugushyira imbere ibiganiro kuko burya inama iruta ingimba. Nicyo kintu gihambaye cyane rwose, abantu bakavuga bati reka dufume dushyira imbere ibiganiro kuko gushyamirana icyambere na mbere uravye nko mu bihugu byinshi bya Afurika abantu barakenye. Ngira ngo urabibona ku bihugu byinshi bya Afurika ibiciro byaraduze, harabura igitoro, hariho abantu bameze neza, abantu kandi nta ushakuje mu ntambara. Rero nibaza yuko ikintu cya mbere abategetsi borondere neza y'abenegihugu bagashyira imbere inama, naho biba bigoye mugabo ni kwihangana mukicarana mukakemura ibibazo. Rero tugasubiza gushyira imbere ineza y'abenegihugu, nicyo kintu cya mbere nobanura.
Uko gushaka murabona ko kuriho mu bategetsi bo muri Afurika
hariho bamwe bihari n'abandi umenga birabagora babashaka kwerekana yuko ngo bagomba kwerekana ubugabo. Mugabo uko bigenda kose nibaza yuko bubanza bakiyumvira neza bagashyira imbere ineza y'abenegihugu. Abenegihugu bari mu ngorane nyinshi kandi na Afurika yacu wibuke yuko dufise ibintu bine no kwitambega agenda y'abanyafurika. Icya mbere ni ugukana amahoro n'umutekano, kigira kabiri ni ukugira kuronka intwaro zibereye mu bihugu byacu, ikigira gatatu ni guhahirana hagati y'ibihugu byacu bya Afurika, ikigira kane ni ukuvuga n'ijwi rimwe mu makungu. None ibyo tuzubigera ko gute? Turiko turashyamirana muri twebwe nyene, si turiko tugira situasiyo ijya yindi baba bagomba kugira ibyo badusahurira baciye mu kutujyanisha. hariho abategetsi ubona ko bafise ubushake bwo gukemura ibibazo. Nkunda guha karorero ejo bundi Tanzania na Kenya hari jo bapfuye. Tanzania yavuza indege za Kenya Airways ko zija muri Tanzania. Mugabo mu minota ibiri abategetsi baravuganye cyikoze cyavuye mu nzira. Rero hariho abategetsi bafise ubwo bushake. Hariho abandi bategetsi buba bishaka mugabo atari bo bafise ubushobozi kubera yuko kenshi usanga bari kwagwana no vyita abantu benshi mu gihugu cyabo muri ibintu kubundi. Mugabo akaba rero n'abandi bibaza yuko kumbura berekanye ubugabo ariho bazokemura ibibazo.
Kuri ico kibazo nyene Ambassador Fred Ngoga hari makuru yatangajwe ubona ko hariho igabishwa hagati y'abategetsi ikintu ku bwanyu coshigwa imbere mwebwe mwanonosoye cyane cyane vyerekeye ibiganiro hari nk'abavuga ko inyishu nyayo ari inyishu yuzuriza imirwi yose ari byo nko mu Congereza bita win-win situation. Ivyo mubivuga kuri
ivyo nivyo cyo kuri kuko mu byukuri ibyanyu mugiye mu biganiro n'umuntu muraharira mukashakuranira mugabo tugomba kuva umuntu ko umwe wese avamo abona ko hari icyo yapfuyemo. Rero nibaza yuko aya matata hari ahubwo ni njeje ubona ko ari n'akaryo ko kushyira ku meza ibibazo byose byaba bihari hagati y'ibihugu kugira ngo babikemure ntibisubire gusubira inyuma tutere tujya imbere.
Ambassador Fred Ngoga, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze kudutumira kandi ndabifurije amahoro muri
mwaka amahoro ya twese abanyafrika ko twese. Ano dusoreje aya makuru bashimiye kwa mwaduteza matwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi ushitura inkimwe ayimara ubwoya. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nankeka ko izorushiriza. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutangi jambo
abanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika